za murakarama. Dususuruke. Mwabonye bucya nshuti banywanye ba radio Ijwi rya Amerika. Ni ngiye Donne Cyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dususuruke turi ubane mu gihe cy'iminota igera kuri 30. Ngoma zinikije nizo zibimburiye gahunda y'uyu munsi mu ndirimbo yitwa Check y'umuhanzi Keys Daniel ukunzwe cyane muri Afrika akaba akomoka mu gihugu cya Nigeria. Daniel mu ndirimbo ye yitwa Check abatangiranye natwe iki gitondo ndagera ni mukomeze munogerwe n'injyana z'umuziki twabateguriye uyu munsi kuri radio yanyu mudatengwa Ijwi rya Amerika. Jules Sentore arangura agira ati teri ntambwe usanga mu ndirimbo iherutse gusohoka yise Iyizire.
Teri ntambwe uzusanga ubura maso ni jyewe dore ndambuye amaboko winungwe mu gituza dutangire ubuzima reka kutana n'amademukara bari kweri zija wayipata aliyegusa moyo wangu kama wewe you are my future wife. Naho nashwanye burundu nabambiraga ngo nkureke nubabara sawa finose sinze gero narimwe nguviru hande shakutana na mademukara bari kweri tija wayipata aliyegusa moyo wangu kama wewe you are my future wife all I want in my life and I need
ryanje iyizire zihirwe unyizihire izo ngoma rero zarize mu ndirimbo yise iyizire reka dukomeze gusuruka dusuhuza n'abaherereye mu karere ka Gatsibo Kirehe ndetse na Ngoma namwe abakunze baradijwe rya Amerika bari Gakenke Gicumbi Musanze Kamonyi Nyamagabe Nyaruguru Nyabihu Rutsiro ndetse na Karongi ijwi rya Amerika rirabasuhuza
nago mbijana
cyuma
Uyu ni Papa Cyangwe afatanyije na Social Mura mu ndirimbo bise Bande
Mami wawe bidatunze umukwe wabaraje yakunze umwana wanyu disi bambari prodi we cyane n'agacaca ku ruhande ririra musaza wawe lo andebe kuri tv utunga gato cy'umuto babwire ko ndi kado nyina kapupepedo babwire ko n'inshingano z'urugo ngo wanyo yakatiye imitsi wajya mini ankunda nazwi naha mu mudugudu babwire ko ngukunda binarenze babwire ko saro y'iwanyu magera ikirenge
genda ubabwire Kuhari windu cha tandu abire Kimpanu zambabe Nago mkijana Kwenye choyu tingarisa changa Nalunge Mbona mchakwama Kwa mkipepe rangeri sangora Nalunge
Fataka konje Kira azi wawe yake konje Batega maboko mugabu wa warashe hove Esipite mkuru wa ehom Uze kufata foni na umome kuriko Asita kabazo na nagache murani toto Fito mwoku haji jet kwa ganira senta bipombo Mbili la basete niganye Kubonye diporu mutabanye mumakanya Mbili la bravo story bukwehe shakenya Ugura magwisa ubukire kovudisema
Yendu abire Kuhari windu shatandu wabire Imupanu zambate nago mkijana Zenye choju singari zanjanga
Izo ngoma zari za Social Mura mu ndirimbo Bambe awagira ati ntabwo nzijyana Papa Cyangwe nawe akamwikiriza agira ati bwira ababyeyi bawe ko umukwe ari mu nzira aza kandi ko atajya aca iruhande kubagifungura amaradiyo yabo ni mususurukiye kuri radio ijwi rya Amerika reka dukomezanye na Orakira mu ndirimbo yise Sere
I'm a good instant. I'm on a special key. Maybe just cash it. Maybe just cash it. I'm a good instant. I said I feel good key. Yes, maybe just cash it. Maybe just cash it. My time to control it. Ain't nobody but me. I say nobody to say nothing. Love me alone.
Ebeneza uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Orakira akaba akomoka muri Nigeria mu ndirimbo ye yisesere. Reka yakirwe rero n'itsinda ryitwa Revolution rigizwe n'abasore bakomoka muri Côte d'Ivoire mu ndirimbo yabo yitwa Je bois plus.
Revo, Revo, désormais les quatre fantastiques, love it.
Du lundi jusqu'au lundi matin, nous on est calé. Si t'es pas maquillé dans les bars, les boîtes de nuit, en train de picoler, pas fatigué de bocoliser. Assez d'alcool, tu vas en dire c'est forcé. Je sens que la dose est montée, j'ai envie de tracer.
Polonais,
mais si je fraye, les gars vont dire que j'ai taillé. Je bois plus haut.
Le gars porte un costume, cravate, serein dans son coin. Au début, ce jour est dangereux, il ne calcule pas quelqu'un. Mais si tu le vois mouillé, c'est que la dose est montée. Tu as su son front, ne peut plus l'arrêter. Il y a d'autres qui sont fatigués, qui refusent de rentrer chez eux. Toi, papa, des ans, voilà l'alcool t'a humilié. Moi, je bois plus haut. Qu'il soit payé champagne
dans sa lampe.
À la première coupe, deuxième coupe, la go inspiré. Fais enlever le talon, la go a pris position. Si tu la vois mouler, c'est que ta dose est montée. Tout fond de terre quitté, on peut plus l'arrêter. Ma chérie, tu es fatiguée, tu refuses de rentrer chez toi. Maintenant devant les gens, voilà l'alcool t'a humilié. Je vois plus haut.
Revolution batinge nazivuyeho izituma nibagirwa gutaha nkanduranya mu bandi. Shuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabibutsa ko yari radio Ijwi rya Amerika itangarize Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Usibye kuba dukurikira kuri radio mwadukurikira no kuri internet mukoresheje wa3@radioyacu.voa.com ndetse no kuri Facebook cyangwa YouTube mukoresheje radio yacu VOA. Dususurutse ikabikomeje. Uyu ni Esther Nish mu ndirimbo yise Come and See, nkaba ngira ngo igwe neza abakunzi b'Ijwi rya Amerika baherereye Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga ndetse na Kayanza.
I can't keep quiet. I'm beautiful. Africa, you must be sad. Africa, you need to rock. Not easy, girl, to my friend. Oh, yeah, it is not a lie. Come and see for yourself. Okay, so up in the house.
hata tamani kurudi nyuma. Karibu tucheze, tucheze tufurahie kwetu. Karibu tucheze, tucheze tufurahie kwetu. Oh we, come and see Africa. Oh we, Africa my home.
Koze Esther Niche mu ndirimbo ye yise Kamansi agira ati ngwino urebe ibyiza bya Afrika. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Munacyaro akaba ari ya The Baninas. Aba basore babiri b'impanga Chris Banina na Joe Banina babarizwa mu gihugu cy'Uganda. Banywanyi bacu bari Mbarara, Masaka, Ntungamo, Mitiani, Mubende ndetse na Iganga. Iyo ndirimbo ibagwe neza. The Baninas mu ndirimbo yabo bise Munacyaro. Rocky ukomoka muri Zimbabwe, Kofi Olomide uva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Rayvanny uva muri Tanzania baherutse gusohora indirimbo bise Patati Patata. Iyi ndirimbo isusurutse abakunzi bacu bari Rucuro, Masisi, Minova, Kibumba, Uvira, Imurenge ndetse na Sake.
Bakafa baba kilomita baba bakiba bufa bakafiko ndi pasikindo
kawon.
Want to see double again?
Like double again.
Fashion is up.
Double again. Double again.
Two, 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 two,
two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two
Chivaka jure, chaka kura Matizo wake, ano penya Ukamubata, unokovara Aie
Usabata, mutana wangu Usabata Usabata, bebe wangu Usabata Usabata, mutana wangu Usabata Usabata, bebe wangu Usabata
Ukamubawa Avaruti, kaya kaya musa Roboroti, roboroti,
ngoma zari za Koffi Olomide afatanyije na Rocky hamwe na Rayvanny. Uyu ni Mr. Flavor ukomoka muri Nigeria uherutse kwishyira hamwe n'ibindi bihangange mu muziki wa Kinyafrika Diamond na Fally Ipupa bagasohora indirimbo bise Berna.
Now only monkey go say you no fine, Bella. Fire, baby.
Barakoze Mr. Flavor, Diamond na Fally Ipupa mu ndirimbo yabo yitwa Berna. DJ Kerosene afatanyije na Baby Philippe mu ndirimbo bise Monheur a sonné. Indirimbo ikaba ariyo twerekeza ku musozo wa gahunda yacu ya dusuruke.
Chaque printemps belle, le verdant.
Kerosene akimoneo asone isaha yanjye yageze nanjye nkaba mbona ingoma muri gahunda dusubike zihumuje reka dusoze tubifuriza weekend nziza kandi tubararikira ibindi bigano bya radio ijo rya Amerika biri bukurikire mu masaha ari imbere yari igihe Donne Cyubahiro wabateguriye kandi agashyira hamwe ikiganiro cya dusubike cy'uyu munsi naho utaha